turi kumwumviriza iradio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Tuti mwese muduteze amatwi namwe mucugura amaradio yanyu ndetse namwe mwatangwe kukumviriza Ijwi ya Amerika mu kivyuka. Turongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na Frederic Nkurikije ateramije ibiganiro byo kuri isaha. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tugiye guhera ku makuru ya karere k'ibiyaga binini bya Afurika arimwo n'ikiganiro iwanyu mu ntara, naho kugera isaha 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki. Ayo makuru tuyatanguriye ku nkuru ivuga ko umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yabwiriza ONU ko yananiwe akazi kayo ku bijanye n'ibibazo u Burundi bwagiye buracamwo. Daniel Gerase Ndabirabe yabivuze kuri uyu wa gatanu ku muhingamo ari mu ntara ya Rumonge. Ndabirabe yaranemeje ko umurwi wa ONU ukora amatohoza ku Burundi ukora politike aho kwibanda ku bibazo by'agateka kazi na muntu wahamagariwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilikaneza umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika.
Daniel Gerase Ndabirabe yazindukiye mu ntara ya Rumonge mu manuko y'uburengero bw'u Burundi kwifatikanya n'umugwi Sever Jejwe kunwanisha Abarundi mu gisabisho bari batunganirije abantu baguye mu rwimo rw'ibihumbi 1972 muri komine ya Rumonge aho maze indwi zitandatu zuri ibisigarira vyabo. Urugwimo bivugwa ko rwahitanye abahutu benshi kurusha Abatutsi. Ibisigarira vyagera ku 1271 nivyo werekanye. Ndabirabe azwi cane nk'umutisigarizayo hageze ko yita abanzi b'u Burundi canke ba demokarasi yerekanye agashavu afitiye umugwi wa ONU uje rutoza kuvya vyabaye mu Burundi kuva mu 2015 uhereye ku munyasenegale ya urongoye Dudu Diene yamwagirije ko inyegeza nyuma y'amabanga yahawe kugira ngo akine politiki. Daniel Gerase Ndabirabe:
hariho umuntu twumva, reka ndamuvuge kuko yigize kirangiranwa canke rurangiranwa. Umuntu yitwa Dudu Diene yamahararariza ku Burundi ngo agateka kazi na muntu ntikubahirijwe. Mugabo ahari Dudu Diene ngarya magufa ari hajya kwatarigeraza kubaza ati mbega bijya byo nibiki muri kino giye mujye yanka kuza kuri we birya vuga atari bibuje agateka kazi na muntu nibindi bindi kuko yaba agateka kazi na muntu naha bayaranyarutse nibatubwire gusa ko bakora politike ibindi babireke. Agateka kazi na muntu tuzokimenyera mu Burundi none ko n'indege ziza mu Burundi kandi twatwumvise ko bari hafi no kugira ngo icyo kibazo gitere injuci indege none aho nta nuribwire ngo avuga ati reka ngende mu Burundi kuraba biriya bintu.
Namukuru n'amashinga amateka avuga ko abahinga bawo ni baterekwa kuja mu Burundi abagizwe aho basigura ko ahubwo bimuruhusha na leta y'ico gihugu. Dudu Diene mukuru wabo yari kiganije urya Amerika ku itariki ya 6 kukwezi umunsi umugwi yarongoye wonge gukiringo c'umwaka n'inama ya ONU ijeje watangaza na muntu.
Ati twabisavye kuva kera ariko ntiturapfa twemerewe kujayo n'ubu tuzobandanya kubisaba kugira turabe ko twokwishikira ku rubuga tuvugane n'inzego za leta canke abandi begwa n'ico kibazo cyo nyangwa ry'agateka kazi na muntu. Yamara naho tutazokwemererwa twebwe ntiducike intege turakoresha ubuhinga bwacu tugakora amatohoza kandi ibikorwa byacu birashimwa. Ndaba twongiwe n'ikiringo inshuro zine zose kugira twongereze ingufu.
Ukurindira ko bemererwa gushika ku rubuga Bwana Ndabirabe yagiriza ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ko ryananiwe ku byerekeye ibibazo byo muri kahise mu Burundi
kuva umurwi ukora werekana ibisigarira nta hantu na hamwe ndigera mbona bandika kino mu Burundi rege ibara ryaraguye kuko tubona ko ONU vyayinaniye n'ukugira ngo ushike hano irabe ntabyo bafise rero batwigisha
mbe mu 72 agateka kazi na muntu nikavugwa ONU siho yari iri cyawe ni yari bwabeho
arya magufa bijya bisigarira biturega none twegwa barundi ni twegwe twenyene tubibona ko batugiye gukora amasatelite hejuru ibyuma bibona kure cyane kugeza no ku santimetero 50 none harya nta nigufa rya santimetero 50 ririmo ico twumva ngo ni ugufatira ibihano Burundi ngo kubera agateka kazi na muntu nimba agateka kazi na muntu uno musi kavugwa ariko data gasigaye mengo ni wagategeka ibihugu bya Afrika nibihugu kumbure bidapanze nkuko banyene gupanga ibihugu babishaka none ari amagufa yarayinka cyangwa yarayimpene naho yoba yinka cyangwa yimpene hari ivyuma ngo bizi kuyapima.
Umugutohoza ku Burundi washinzwe mu 2016 ukaba uherutse kongerwa kindi kiringo c'umwaka ku nshuro ya kane wemeza ko ubugiye gukorana n'ibindi bisata mpuzamakungu byitagateka kakiremwa muntu amunatse ntare sare mpuza makungu mana za CPI nayo nyene yatanguje amatohoza ku Burundi nyezina haraheze imyaka ibiri na ico gihugu cabaye ica mbere cyayisokoyemo mu mpera z'ukwicumi 2017 kubera amatohoza y'ibanze yari yuguruye eroje buri kaneza ijuru rya Amerika.
Tukivuga ku makuru yo mu ntara ho mu rwi urwanya ubutegetsi FDLR Force Democratique de Libération du Rwanda utavuga rumwe na leta y'u Rwanda ukaba ufise ibirindiro mu seruko bwa Republika ya Demokarasi ya Congo uriyamiriza inyandiko uvuga ko witiriwe ivuga ko FDLR ishigikiye leta y'u Burundi mu gikorwa cyo kwirukana ku butaka bw'igihugu abiswe les amites. Umuvugizi wa FDLR Chure Ngoma yavuganye na mugenzi wacu Vedeste Shimiman.
Itangazo twabonye ryavugaga ko ngo FDLR ishyigikiye guverinoma y'u Burundi mu kwirukana abo bisere hamite ku butaka bwabo. Iryo tangazo rikaba ryasohotse ku itariki ya 12, nibyo twamaganye tuvuga ko nta ruhare FDLR ibifitemo kora kuze ari bagashize intambara nyine basanzwe bashaka gukora ku byo isura y'urugaga FDLR bayiharagika ndetse bataretse n'isura ya guverinoma y'u Burundi. Kuko tukaba twabyamaganye ku mugaragaro tuvuga ko ntaho duhuriye nabyo ko babikoze ari abo bashaka kujijisha ahubwo bashaka gukomeza kwarimanta intambara ishingiye ku moko muri kano pariki y'ibiyaga bigari.
Ariko se ntabwo mushobora kuba mwisubiyeho mukavuga muti biriya twari twakoze ntabwo byakiriwe neza reka tubihindure tuvuge yuko ari amakuru adafite aho ashingiye ntabwo bishobora kuba ari ukwisubiraho?
Ntabwo ari byo kukurebye iriya tangazo urebye nitaragite nta na nimero urebye rifite anje tugabari kuze nagenda bagafata ibirango dukoresha tuwatuze nyine ikoranabuhanga ry'ubungubu byacu bakabyomekaho ariko iyo urebye usanga nta na nimero rifite ubundi twebwe nk'uko twakoze ribigaragaza twe murabona ko bifite nimero 006-2020 donc ni ukuvuga ngo iriya mitaragite twashatse gukura urujijo mu nshuti zacu ndetse n'abacunguzi.
None mwebwe mubona mute ubumwe ubwiyunge n'amahoro mu karere niba mwitandukanije n'ibyanditse muri ririya tangazo?
Twebwe dushyira imbere ubwiyunge hagati y'amoko yose nta vangura. Ntabwo dushobora gushyira imbere nk'uko amatekisi yacu nari yigaragaza ikijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge nicyo dushyize imbere nta vangura. Ni ukuvuga ko amarembo yacu iteka urafunguye kandi twiteguye no ko twavugana n'uwayo wese tutavanguye ngwanya n'amoko cyangwa se abanyabanyaba. Donko muri makeya ubumwe n'ubwiyunge nicyo dushyize imbere ikintu cyose kibavangura turacyamagana kandi n'amatekisi yacu arabivuga arabigaragaza.
Kuri Ngoma ndagushimiye cyane kubwa aka kanya uhaye ijwi rya Amerika.
Ndaje kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika mu kanya turabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Uburundi buherutse kuburira ibihugu byahufatiye ibihano ko biramutse bidakuweho nabwo bushobora gufatira ibyo bihugu n'imiryango ibihano. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi mu kiganiro n'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi. Amwe mu mashyirahamwe n'amashyaka avuga ko ari icyemezo cyiza kigaragaza ubwigenge bw'igihugu bwo kutavogerwa, ariko abandi bagasanga bisa nk'imikino kuko igihugu gitunzwe ahanini n'imfashanyo ziva muri ibyo bihugu n'imiryango mpuzamahanga. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wilikaneza yadukoreye ubucukumbuzi kuri icyo kibazo.
Mwurwezo mshikanganji umigendera niye hivu hundi na yandi makungu ni haya vitangazwa. Albert Shingiro ya yakura nije, awasero kibihugu vizawo mwurundi. Mwini nyamuku ya bibu kije, nukwa mashirahamu muza makungu, changa yegu kila bihugu vasero kila, tegele zuwa kwisunga imigambi itera mbele, tajizi mbele, mzete ganya kurangu la barundi. Yana amenyesheje, huko shebuja ya hivu hizi ndongo zizi isi, mwikolikwa vizinama ya mnongi ndugu na gatanu, vizibihugu vikizawo ni vizabele kuhinga uganone, kubitakilingomoga kuburundi, ugumizwa kutonde, rugibihugu visuzumwa na kawna makau, nukadiru mahono mutekano. Aliko kandi, kaba enakajyo hukubagira, tajumunwa, kuburundi ushobora gusubiza mundu mane, bihugu vizawo fati bihano.
Na abge yuko, uburundi mugivyo bihano vyo guma bibandanya, kodu shobora natwe, igihugu chiemera, kandi chigenga, dushobora kwasubiza mundu mane. Halivyo bita mugifaransa, reciprocite, bihugu na vyo birafise imigambi nga, halifise mgo inyungu kwa natwe, mugufatira natwe bihano. Nituzo kwama mugane wa wundi, doku bitwa ikofe kuitama, tukadute girindi, hazo shigeho natwe dusubiza, kutogumadute gitama wa kubitagusa.
Ibihugu, nubatavi zonde kuru toki virazwi. Nishira mujumwa kwa buraya jafati bihano burundi kwa munango zihu mbibi na chumi na gata andatu mguhaka likimfashanyo vizahora bihareta likabububichisha mmashirahamu ya nini jango vijeru kufasha wanyagi hugu umujangu vizu ni hugu minungi binindu kujitoki mwana isatunzume za amerika kandi vizafati bihano wangu mwasege sivike kwa koi za hazugu hotila kire mwamu nugu hunga wanya demokrasi ugicha nini bindi wali mwushikanganji wa mbele ya lengi yome unyoni na jehovendi la kovu chaya musimbu ye mkibanza chumushikanganji umutekano wa kongela kregulizwa itambelu sangi nini huwa roho hagati mbega noni ibihugu hainyungu vya hisi temu burundi zishowora kufatwa bugwati changa zi kifatiku ibihana ibihugu vya vula ya bigisi nyungu mburundi kwa hera kubu faransa shira mwoso jasa tome rizucha ne mkuu bakabi kwa wale mezoni jato sete wa faransa vinchi aliko na jogu na masoko menshi rifise mnicho gihugu cha afrika useruko gishima ukula na maso sete ya bashinua kurusha harikandi uorande ufisi mitahe kubiche minungi tango nabisa ndatu kujia na mwishira hamu yeri hinguri nzoga ni vinyoga kurarudi ibiche risigaye vika izareta uganyuma ibihugu vizubi liginugu dagi ifite komanyi ndege SNL Rands igiri ngendo mu Burundi Amerika cyo kumenya ibindi bihugu by'umujyango w'Uburaya mu Burundi nta nyungu ziboneka bihafise yatama amashyira hamwe yo gufasha mu bisata bitandukanye na cyane cyane mu bijanye n'amagara y'abantu Rwanda mu Kenya rusiri umukuru w'ishyira hamwe Ricome akaba anakurikiranira hagufi imigendane y'Uburundi n'amakungu na cyane cyane mu bisata cy'ubutunzi leta y'icyo gihugu nta nguvu buryo n'ijunji ifise cyo gusubiza mu nkoko abayifatiye ibihano n'amategeko agenga imigendane yabiyemerera
biragoye rero ko Uburundi bushobora kuvuga gutyo tuzi neza yuko muri bije dukoresha buri mwaka hafi amamiliyaridi igihumbi n'amajana atanu y'amafaranga y'amarundi amahera twebwe turonka avuye mu matagisi no mu makori ako gushika gatoyi imiliyaridi igihumbi usanga akora gusa mu bijanye no kubaho kwa leta kwa minsi yose ta mugambi n'umwe n'umwe bashobora kurangura ariha imishahara n'aya masoko bihera bo bashaka ariko kandi usanga hafi amamiliyaridi amajana ane yose atangwa nawe bava ngo leta y'Uburundi izofatira ibihano
ariko jya Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Falcon F asanga iby'Uburundi bwogera ko bitabuze nk'igihugu cigenga
igihugu naho kitoba cikwiye cyangwa gifite ibyo gisaba hanze gishobora nacyo gufata ingingo zacu nk'igihugu cikukiye Uburundi nabwo bafite ibyo bukenewe ko nacyo bituma rero tuvuga duti birashoboka ko nabwo ushobora gufata ibyo bihano ukafatira mbere n'ibyo bihugu byawe turamubona ko umwe ngo ntawe ubyubahuka murazi ko Uburundi ari igihugu gifise icyo gihigwa ko n'ibyo bihugu tuvuga ubutare n'ibitari bike tutodunagwa nga
reka nonye politiki bamwe bamwe babona kwiyongendo ya leta igihageze kubirinda gasuzuguru Burundi Aloizi wa ndawitonde mkuru mugambu ya pedea hali murabo
hali nwa aruzasha ka kukora na wanya mahanga mugusha kudanda za Uburundi abo wadu koro nije niwa shaka kumba yuko kukora na hiji huku chigenga hali yugi ushabu shinyitabi huku vito vito hali kuleji ugima de kuigenga chikafata indongo zizacho ni mwongo ko viindi huku pyo sivimbi huku vingana mvutando kane vgati
na ulizi jenhe nguse mwenye wanga mkuru mugambu ya iprona ni kwa vivona usaye meza kwa tege si uhere ye kumukuru gihugu wabugirizu wagu fati la karoero uliru giru wagasore ya ronde ye ukwiku kila kuburundi kugira ngo biyunge n'amakungu
tagasese shwa rumuri murabona yuko imigendane yahagaze guhera mu 2015 yarabonye ko yavuye kuko uburundi bamwe bavuga bati ubwigenge bw'igihugu ntibutoseka kuri igihugu atari igihugu no musa kafatiraho gwa gatsari yavuze bitwubahane dufashanye umugabo atawugendera kuwundi
Rusidaro ngo yoriko amahanura ko kwihutirwa bikorwa byuko igihugu mu bukene aho kuminyana n'amakungu. Umwe bwa buraya bwahagaritse imigendanire na leta y'u Burundi mu ntango z'umwaka wa 2016 buyagiriza guhonyanga agateka kazi na muntu no kwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo. Amakuru ya Amerika ya Ronse nuko kwa 19 ukwezi hategekanijwe inama hagati ya leta y'u Burundi n'umwe bwa buraya kugira barabire hamwe uko ibihano byafatiwe ico gihugu co mu buseruko bwa Afrika byovanwaho. Eloje muri Kaneza, ijwi rya Amerika.
Muri Uganda amashuri amwe namwe yongeye gufungura, yose yaramaze amezi 7 afunzwe kubera icyorezo cya virusi ya corona. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi, aratugezaho inkuru irambuye.
Kongera gufungura amashuri bikurikije ubushishozi bwinshi, inyigisho hamwe no gushyiraho amabwiriza akomeye azakurikizwa kugira ngo abanyeshuri batangiye uno munsi barindwe icyorezo cya COVID-19. Ibi byose byakozwe habayeho gufatanya hagati y'ibigo bya leta bitandukanye birimo Minisiteri y'Uburezi, ishinzwe amagara y'abantu, ishinzwe umutekano, ababyeyi kimwe n'abarimu. Twavuganye n'umwe mu bakuru b'amashuri bwana Nkunda Hatega Emmanuel ukuriye ishuri rya Reed Primary School mu mugi wa Gisoro mu burengerazuba bw'igihugu. Atubwira ko mu myiteguro bakoze hari harimo gukorera ibipimo by'ubuzima abarimu n'abandi bakozi bo ku ishuri bose mu rwego rwo kurinda abanyeshuri.
Already twabonye certificate ya government iri kutwemerera, twabanyujije mu by'ubuzima, twabajanye for medical checkup. Barabasuzumye basanga nta COVID-19 bafite, so twiteguye kwirinda iki cyorezo kandi tukakirinda n'abana baje kugira ngo bakomezemo amasomo yabo ya P7.
Si ibyo gusa, ahubwo ku ishuri hashyizweho n'izindi ngamba zo kwirinda iki cyorezo ku bantu bose bazarigana nk'ababyeyi babo banyeshuri.
Wero icya mbere, ikigo cyacu gifite uruzitiro. Dufite gate imwe yo abantu binjiriramo bagasohokeramo. Iyo winjiye rero aho ngaho ku gate, ikintu cya mbere kibanza gukora utari wageza n'ikirenge mu compound yacu, ubanza wakaraba intoki zawe n'isabune cyangwa se n'amazi cyangwa na sanitizer. Icya kabiri, haba hariho umuntu ku gate aho ngaho agafata temperature yawe. Uwo basanze afite 37 kwiyongerayo, uwo ngo ni uguhamagara ba district task force. Ufite iyo hasi, uwo turakomezanya nawe rero. Turebe ngo uwo muntu yambaye mask neza. Tukabagira inama y'uko batagomba kugira ukuntu baramukanya bafatanye mu ntoki, nta guhoberana, hanyuma no kuvugana. Uwo avugana nawe uwo ari we wese mu ishuri agomba kuvugana nawe hariho mita nk'ebyiri hagati yabo bombi. So n'abana kandi nuko nguko nabo ibyo turimo kubibatoza.
Abanyeshuri nabo bamaze gutozwa uko bakwiye kwirinda. Leta nayo yagiye ha buri munyeshuri udupfukamunwa dutatu two gukoresha ari ku ishuri, kandi aya mabwiriza yose agomba gukurikizwa mu bigo by'amashuri bisaga 60,000 mu gihugu cyose.
Nitwa Nkurunziza Jordan, nigira Karagwe Primary School. Corona no kwirinda uwambaye mask na no gukaraba amazi n'isabune cyangwa se gukoresha sanitizer. Nyine hariyo ubaketi burimo amazi uko gihe tuzaguma turakaraba aho tugeze ku ishuri.
Nje Mbabazi Fiona ugera ku Sunrise Primary School, ukaba niteguye kujya ku ishuri mfite na mask hamwe na za sanitizers itatu.
Ngirunsanga Pascal ni umwe mu babyeyi bajanye abana babo ku ishuri uno munsi, ariko aracyafite impungenge ku kuntu aba bana bazarindwa iki cyorezo cya corona.
Iyo burwayi bwa COVID bwe bugikomeje buruguma buri yongera buri munsi. So ubwo nk'ababyeyi dufite wale gutekereza abana bacu bo barabasefu bate kwe ntaho twabyizera neza, uretse ngo kugira mu ishuri umuntu akabaza nibahari uburinzi buhagije gora sefunga uko twe nabo mu rugo.
Nyamara umubare munini w'abanyeshuri ntabwo wemerewe gusubira ku ishuri. Ukurikije leta, hemerewe abari bari kwiga mu mwaka wa nyuma wo kurangiza urwego rw'amashuri bari barimo nk'abategereje gukora ibizamini byo kuva mu mashuri abanza kuja mu yisumbuyeho no kuva mu yisumbuyeho kuja muri za kaminuza. Ukurikije ministre ushinzwe iby'uburezi Janet Museveni, ibi leta yabikoze kugira ngo amashuri abemo umubare mukeya, hanyuma abanyeshuri n'abarimu bahane umwanya ukwiye hagati yabo wo kwirinda kwanduranya icyorezo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ikibazo cy'ibiyobyabwenge no kwifata nabi biri mu bibangamiye urubyiruko rw'abarundi rwahungiye mu turere twa Muhanga na Huye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Abakobwa batwara inda zitifujwe, abahungu nabo bakishora mu biyobyabwenge nk'urumogi n'ibindi. Abahagarariye impunzi z'abarundi muri utwo turere hamwe n'amashyirahamwe yita ku burezi bw'abana bavuga ko icyo kibazo kibahangayikishije. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Gutwara inda utavuga ngo ufise uzo gufasha kurera umwana ni ikintu kibabaje cyane kandi kigoye.
Umwigeme ni umwe mu rwaruka rw'abarundi bahungiye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. We cyo kimwe na bagenzi we batarashikana imyaka 18 baba mu karere ka Huye muri iyo ntara nyene babona ko ubuhumbo bubabangamiye.
Icyo gihe cyo biyandarika cyane kuko ubushaka ku mwana we gute genda baho gute. Biriho cyane cyane. Je ndifashe telefone umuhungu ndashaka amahera ibiki. Nuzo yampara imwe kabiri ngo nanje ngendere ngaho. Oya, ugomba kuzokwishura kandi nta wundi buryo nzokwishuramo. Kandi yonda nta handi ufise uyijyana.
Asanga akeneye ikintu nka kiriya ntiyakibonye. Ashaka kubaho nka runaka ntibyashobotse. Agacagwa mu bishuko bigatuma ahura n'ibyo bibazo by'ubwo buhumbu. Agatwaza inda zitemewe. Ibibazo byo kunywa urumogi. Abajene banywa ibiyayura mutwe ngaha. Ibiyoga ni benshi cyane, ni benshi kandi biratwononera ubuzima.
Kugira ngo twari nditifujwe kenshi abantu b'abakene kwihangana ubuzima uko bumeze ko twari tubaye mu rundi siko tubayeho ubu.
Bemeza ko izo ngeso mbi zibatwara kubera kubura icyo bakora. Bakavuga ko igihe cyo kurwanya ikiza cy'umugera wa COVID-19 bamazemo amezi indwi bataja ku ishuri casongereye isibe mu kongereza igitigiri c'abakobwa batwanye inda zitifujwe n'abahungu banywa ibiyeyura mutwe.
Ikintu gituma tuja muri ubwo buhumbu cyangwa muri ibyo bintu bitagira akamaro ni kubera kubura occupation kwiga twicaye muhira kandi iyo wicaye umwanya munini wimvira ibibi negative gusa.
Nimburi impunzi menya ko ubwa mbere ufise ibibazo niho uja gushiranga ibindi bibazo rero bica bigorana cyane.
Ukuntu nomana twubigwanya nibaza yuko hanini kubera abajene baje muri ibyo bintu by'ubuhumbu kubera baba ari inoccupe hama baba bafise ibibazo byinshi bagashaka bagomba kubikemura bitwaye mwayo mayoga mwayo madroge. Abakobwa bagashaka kubona ibintu bataruhiye kwera batari ukipe badakora cyangwa bakabatera mada. Icyo mbona rero cyokorwa no kugira ngo no kubukipa bakaba ama activite menshi abajene bakora bagakrea ahantu bahurira bakaguma babona inyigisho
kanyugwa na dukaya dufise ntituje gushaka byinshi. Oya, ntuje gushaka byinshi tuzokuyandarika.
Umwe mu bavyeyi barereye muri utwo turere ahanurwa rwaruka rw'abarundi kwihangana mu buzima butoroshe barimwo kugira ngo bazosubire mu gihugu cabo bakiri bazima.
Bakagerageza kwiyakira uko bari kose. Abavyeyi natwe twoba bahafi ntitubarye umutima. Abana babigemye tukabiyegereza tukabaganiriza kugira ngo birinde gutwara inda batifuje. N'abahungu nyene harabo bihora bishikira bakanabafunga bakamenya ko igihugu cacu catwibarutse kidukeneye.
Komite serukire impunzi ivuga ko yahagurukiye ico kibazo. Etienne Nibaruta atwara impunzi z'abarundi imuhanga atewa makenga n'ibitegire vy'umurengera vy'abakobwa b'impunzi z'abarundi batwara inda zitifujwe hamwe n'abahungu bafungwa kubera kunywa ibyayura mutwe.
Yewe kenshi birakunda gushika basanga muri polisi barampamagaye ko ariho abana b'abarundi bafunzwe. Njya kubaza kandi abana bazira kunywa ibiyayura mutwe basanga kugenda kugira tugire ama intervention kugira ngo abana se bari kugwe turi mu bibazo igihe cyose bikeneye ko ababyeyi baba hafi y'abana babo. Abana bajya mu buhumbu butandukanye arahungu bagenda gufata ibiyayura mutwe abakobwa bagendana n'abandi ingaruka mbi ugasanga abana batwaye inda batifuza.
Ishami ryigenga ryitwa FMV Forum pour la Mémoire Vigilante rikorera cyane cyane mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda rimaze igihe ritunganya inyigisho zo kurwanya amabi aturuka ku buhumbu n'izindi ngeso mbi muri utwo turere nk'uko Gahimbare Reverier icegeya cy'utwara iryo shyirahamwe yabibwiye Ijwi ry'Amerika.
N'inyigisho kugwaruka rw'impunzi cyane cyane dushimikiye kugukaburira ubwo gwaruka inyifato nziza ibereye umujene akwiye kubafise. Ni kibazo kimaze kugaragara twebwe nk'abagize umuryango twarakibonye nk'abantu tubabamwe tubegereye turabaza hirya no hino. Abarongoye komite ziserukira impunzi barabibonye baratwitura baradusaba ko twogira ico dukoze muri Huye barabidusabye kandi naho turagerageza.
intara y'amajepfo y'u Rwanda irimo impunzi z'abarundi hafi igihumbi nk'uko ishyira hamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR rivyerekana. Abo bose baharugwa mu mpunzi ziba mu bisagara. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Kuri uyu wa gatanu isi yizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe ibiribwa. Uwo munsi ugeze abahungiye mu nkambi za Nduta, Mutendeli na Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania bugarijwe n'ikibazo cy'inzara no kubura ibiribwa. Izo mpunzi ziratakambira ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM kuzitaho. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, yaganiriye na bamwe mu bahungiye mu nkambi ya Nduta.
Ego turi mu ndwi yahariwe imfungurwa ku isi, ariko nahindwe ishitse atariko ku mfungurwa si neza cyane, kuko nko ku mfungurwa turonka cyane cyane nk'ubushaza n'ubufu nibwo twama tujya kirasiko. Urumva ngaho ntidufungura neza, cyanke niyo baduhinduriye bakaduha ibiharage babiduha ukwezi kumwe amezi abiri aho biraheze bashaka bagarukana nyabushaza. Nibyo biharage iyo babiduhinduriye hari igihe usanga bidahiye ugasanga n'imbaranga ntibishye.
Rero uwo munsi mukuru ushitse twebwe dufise amagogwa mbere tutovugano mbere dufise amakuba kubera biri kuraraba indya ntazo dufise n'iyi gihe nyene uwo munsi mukuru ushikiye indya zaramaze guhera badenja zike nkuvuga yuko baduhinja zindwi zibiri ngo tuzije ukwezi n'inusu. Abana bagumara bo kwangara inzara muhira, usanga umugore n'umugabo bariko baratata, umugabo nawe ntari busohoka inkambi, ntari buje ku isoko, ntari buje nyuma y'inkambi gukorera no muri aba Tanzania ngo turonke ibyo turya. Usanga n'imibano mibi mu rugo usanga iguma yiyongera. Abana usanga ari abo gutoroka inkambi baguma bagenda, bamwe ntituzi niyo baba baragiye. Mbere ugasanga nyene umujyana mu rugo uguma ari uko nyene usanga atamahoro mu rugo dufise.
Ikibazo cy'ifungurwa kifashe nabi cyane, duhereye ku rugero rw'ibifungurwa twahora duhabwa amagarama 380 kira muntu, ariko ubu dusigaye duhabwa igarama 320. Ni ukuvuga indya zaragabanutse rwose, kandi binasubiye turonka indya zitameze neza, kuko nka twebwe impunzi twese hamwe aho turi hose dufatiye nko muri Tanzania twebwe duhabwa indya zimeze nabi zidasha nk'ibiharage, eka no kuba indya zikeya. Twasaba rero nkamwe mudushikira imbere mutubarize natwe turonke indya zimeze neza nk'abandi, na ndetse n'indya ziyongere.
Baduhaye imfungurwa zitameze neza, baratugabanuje indya ifuma barayigabanuje kweri, kandi ndi mu muryango w'abantu batanu. Ubu rero izo fuma yaraheze, ibiharage ntabyo umuntu ateka, kandi umuntu agiye gusenya aragirira ingorane mu ipoli, kandi umuntu agacabura icafata. Umunyu waraheze, amavuta makenya gose, hamwe tubura icepfo cya ruguru. Ahubwo boturabira ukungene botwongerereza indya bakatwongera n'umunyu kira kintu cyose, kuko ubu abana ndabura n'ikintu nubagaburira, hamwe mbura icepfo cya ruguru.
Hano mu nkambi benshi twamugaye kubera ifuriza ryarabotse mbere rimwe n'ibinyo ucumbye gutye aho n'abadaho amaraso kubera ubwo bugari babariye ugasha bwonone mu kishita wawe. Dukurikira nacyo hari ibiharage batuzanira ngaha bazitamene ngo ni magadesi. None magadesi hari imbuto yitwa magadesi, ni kubera ibiharage biza umenga byumishijwe n'umuyaga nkuba utetse biguma bivuguka uko nyene ntibishya mu bintu bisanzwe kweri. Ubwo turashima cyane ko umunsi mukuru ubayeho, ariko mwebwe ku cyanyo n'imfungurwa mugenda mudushikira imbere baturabire ibihingwa bitonze bizatutera izo ngorane.
Itandukaniro ryo mu gihugu nino ririho cyane cyane rwose, kuko mu gihugu twarafungura imyimbati, ibiraya, ibitoki, umuceri, tukaza turakabukanya uko utwushaka uwo munsi nitwo wajya. Ariko ino ni ubugari kwenda mbere, nta n'ivyo kuruhuka nturonka ati ingino ushatsi no mu nkambi ntuvuga ati reka nkuranyiki, kuko nta buryo. Kereke nico cyo gufungura nabi, ubu indya zaragabanijwe ibiro 12 mu kwezi n'inusu, ibyo ntivyoroshe. Sinumva rero ukuntu twoca dufungura neza baduhanizo
ya zinti chanikizuko. Kufungu kwa zutu kwa fungu na Mungurundi isano nhaliliho kuko Mungurundi tuwaji binu joku vitamiranji. Kufunga amateke ibitoki ibiharage bishya bwato ari bizo bitango ni magedesi hanyuma tudagara amavuta yo yabayeho n'umuceri ego se no bavuga mu izamanya makojewe n'umuntu ho murimye ariko turavye ifungurwa zaha ninja imwe nyene tuguma ko gusa nta guhindura.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Shuti mwari mu duteza amatwi ahari ho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire kuba mwaduteza amatwi, dushimire Mukubili Yabaro wadufashije kwegeranya aya majwi. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Turabashimiye bagenzi bacu iwanyu mu ntara mu masogonda make isa 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuntu.